Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Murakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani y'ubumanuko, aho umushikiranganji w'akazi Gabriel Diop Lam yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Lam yagiriza leta ya President Salva Kiir ko ataco iriko irakora kugira itorere umuti ibibazo vyugarije igihugu. Mwikete ryo gutanga imihoho yashikirije, Lam asigura ko ashavujwe n'uburyo President Kiir yananiwe no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cyugarijwe n'intambara. Uwo mushikiranganji yatangaje ko asezereye amabanga yiwe kugira yinjire mu muhari usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe na Riek Machar, yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Sudani y'ubumanuko. Michael Makwe, umushikiranganji ajejwe gutumatumana ko amakuru yemeje ko Lam yatanze imihoho. Makwe avuga ko yarakuye nyabuna guhindura ibintu bivuye ko yarajejwe amabanga akomeye. Gabriel Diop Lam yari yashinzwe amabanga y'umushikiranganji w'akazi mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, igihe hashinzwe leta y'ubumwe inyuma y'amasezerano yatewe kugikuma mu mwaka w'2015. Amashirahamwe mpuzamakungu aragabisha ko afise ikiringo cy'amezi abiri kugira ashobore guseruka ku banyagihugu muri Somalia babangamiwe n'uruzuba. Ayo mashirahamwe amenyesha ko abashika imiliyoni zitandatu bagize igice cy'abanyagihugu ari bo babangamiwe cyane n'ubwo ruzuba. Ishirahamwe ritanga ibifungurwa PAM ryatangaje ko ryagendeye akarere ka Puntland mu buraruko bwa Somalia, aho ryasanze abagore n'abana babangamiwe n'ubukene bakikujwe kandi n'ibitungwa byapfuye. Abashika ku 260,000 bagizwe ahanini n'abana barahitanywe n'ikiza cy'inzara caciye aho muri Somalia hagati y'2010 n'2012. Ishyirahamwe gitaha abana UNICEF rimenyesha ko abana bashika ku 270,000 muri Antunga bashobora kuba bafise indwara ziturutse ku kudafungura mu mezi ari imbere. Amashirahamwe ya UNICEF na PAM atangaza ko hakenewe imfashanyo irenga $1,450,000 z'amadolari kugira ashobore gufasha mu misi iri imbere abanyagihugu bo muri Somalia. Umutambukanyi wa President Robert Mugabe wa Zimbabwe yatangarije mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi ko President Mugabe azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, naho mu ndwiza azoba yashikanye imyaka 93. Grace Mugabe amenyesha ko naho President Mugabe yoba yitavye Imana abanyagihugu atazoreka gutora ikiziga ciwe. President Mugabe ntiyari yitabiye iryo koraniro ryabereye mu ntara ya Buhera hagati muri Zimbabwe. Tubibutse ko Perezida Mugabe ari ku butegetsi kuva mu 1987, naho uwo mutegetsi amaze imyaka itari mike akitswe n'amagara arabandanya kuyobora umugambwe ZANU-PF cyo kimwe na leta. Umugambwe ZANU-PF asanzwe aturukamwo ukabuheruka gusubira ku mugena ngo asunga userukire mu matora atekanijwe kuba mu mwaka uza w'2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu gitanguye kwimukiramwe abanyafrika benshi, aho ico gitigiri ciyongereye inshuro zibiri kuva mu mwaka w'2000. Abenshi muri bo bahunga ibihugu bisinzikajwe n'intambara, yamara abaharugwa mu bihumbi baza ari abanyafrika b'incabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center bwerekana ko mu mwaka w'2015 abantu bashika ku miliyoni zibiri n'igice kimwe baba muri Amerika bari bavukiye muri Afrika. Icyo gitigiri cyavuye ku banyafrika 180,880 bari bahari igihe hakogwa ubushakashatsi mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'1970 bivugwa ko hari abanyafrika batarenga ibihumbi 180. Nigeria nico gihugu ca mbere gifise abanyafrika benshi muri Amerika bashika ku bihumbi bashika ku bihumbi 327. Ibindi bihugu bifise abanyagihugu benshi muri Amerika ni Ethiopia hamwe na Misiri. Ibice by'uturere twa Amerika dukunze kubamwo abantu baturuka muri Afrika ni leta ya Texas, New York, California hamwe na Maryland. Icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika Mike Pence azogendera igihugu cy'Ubirigi mu Misiri imbere aho azobagiye kubonana n'abarongozi b'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya. Ibibazo bijanye n'ubutunzi, umutekano hagati ya Amerika n'ibihugu bya Buraya bikazoba ari byo abategetsi bazoba baramutse biga. Ibihugu bya Buraya bimenyesha ko vyipfuza kubandanya imigenderanire myiza na Amerika ku ntwaro ya President Donald Trump. Amakenga yarabaye menshi muri ibyo bihugu bivuye ku byagiye birashikizwa na President Trump aho yatangarije ko ashikiye ku Bwongereza buva muri iryo shyirahamwe. Ian Lesser, umuyobozi mu gisata cha politike yo hanze n'umutekano mu ishyirahamwe FMV rikora ubushakashatsi, amenyesha ko ibihugu bya Buraya bitarajwe ishinga n'uko Amerika yo kwikorana yamara ko Amerika ishobora kwiganza. Lesser akavuga ko abategetsi b'Uburayi atakindi bazorondera kuri leta nshasha ya Amerika atari guhumurizwa kuri ico kibazo. Tubamenyeshe ko Mike Pence atekanya kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN hamwe n'abarongoye ishyirahamwe rya Buraya. Naye ibihugu bicunditse na Leta Zunze za Amerika byatangaje ko byashimishijwe cyane n'uburyo Leta Zunze za Amerika izoshigikira inyishu iciye mu biganiro mu ntambara iri mu gihugu cya Siriya. Abaserukira ibyo bihugu babitangaje kuri uyu wa gatanu bari kumwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson.
Mushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubure katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro vyijwi rya Amerika. Indwara z'ivyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti pfupfahaza mu gihe badafunguye neza. Ivyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nk'uko bihanurwa na OMS ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'2011. Muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malaria na cane cane bari ku miti pfupfahaza umugera wa sida. Tumenyeshe ko ibitigiri binini by'abagwayi umugera wa sida ku isi biri mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nk'uko biri mu cegeranyo ca OMS co mu mwaka w'2014. Vyongeye ukudafungura neza kuba ari ku miti pfupfahaza ni intandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri. Inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nk'uko byashyizwe ahabona n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu cyo mu gihugu cya Canada. Ubuvyibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye kugutinya kuduza ibiro. Ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bari ku miti ipfupfahaza bagira ibiro birenze nk'uko byashyizwe ahabona n'ikigo cita ibijanye n'amagara y'abanyagihugu cyo mu gihugu cya Canada. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza. Kuri mikro nk'uko mubyumva ijwi ni rya Raisa Lilian Inamahoro, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. We'll be right back. kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kuri micro ijwi rya America rutubwira ico kogwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagari ku muti bitewe no kubura ifungurwa ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
habaye abaremesha kiyago bazara bakurikirana babahimirize no gufata imiti kuberako ni kenshi iyo babonye yuko batangiye kuronka kamitende bacha bashaka kuyita
nka leta yari kwiye gukora ku bantu bagana numugira wa site yoraba ukuntu ibaronse uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura
musanzwe byohera mu kibano kuko ara usanga mu kibano wagenda ravuga ngujya ngujya karabaye ngo afate imiti areke ngubone ngo mugera ngutegeza kumuhitana
nuko umugiye nk'abavye cyangwa nk'umuryango basanzwe bazi ko umuntu yabagwaye mugera wa sida akaba bazi nuko ajya gutora iyo miti mugera abonye yahagarikije bashaka kumukurikirana karabati ko yahagarikije harabo bigoro ugasanga barabuze ibifungurwa byatabuje bafize
mu guhimiriza abo mu miryango yuko wabwirizwa kubakurikirana no kuba hafi bakumva yuko wabwirizwa gukurikirana umukwayi wawe araba yuko no mu mfungurwa afungura kware akamaro zimugira ko ari mfungurwa usanga basabwa ko wabwirizwa kutse barafungura kenshi bakaza baraba ko bozi baronse
nimiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibya fungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikirengo kitari gito agendanwa mu gihe
Ifungurwa zirimwo ndema mubiri nsanganyangaburo ntanga nguvu hamwe n'ivyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusangi na cane cane kubari ku miti fufahaza umugera wa sida abashakashatsi bahurikiye mu ishirahamwe rifasha abantu bijanye no gufungura ryo muri Canada bamenyesha ko umuntu umwe abakwiye gufungura ku munsi ibifungurwa birimo imboga n'ivyamwa ifungurwa z'intete amata canke ibiyakozwemwo tutibagiye inyama canke n'ibiziko gwemwo ukugira ikarashishi navyo nyene ntivyohara kugira ngo bagwanye ibiro vy'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti fufahaza bavyibuha birenze kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ala ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba adushikirize inkuru ya dutohoreje kubagendana umugera wa sida
ukudafungura ingyazi ku ye kwa bagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cane cane bari ku muti upfufahaza iyo ngwara nkuko twabiganiriye na bamwe bawugendana bo mu ntara ya Makamba ahanini biva kubukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe 98% kwijana y'abasanzwe bafashwa n'amashirahamwe yitaho bagendana umugira wa sida baba bagizwe n'abarimyi nkuko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya Makamba mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugira wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugira wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura Donat Ngendakumana aba ku mutumba mworosi aratuyagira
iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngine ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza
ugufungura kandi ifungurwa ku bagendana umugira wa sida ntibahage bikwiye ni yindi ntandaro yo gusiba gufata umuti ufufahaza uyo mugera Adera Butoyi amazi imyaka indwi ayinywa atugira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira Adera Butoyi mu gihe aba yasivye umuti izindi ngaruka zamazibonekeje ni nko guti biro nigabanuka ry'abasoda barinda umubiri nkuko vyashikiye Leocadi keza kimana aba kumugwa mukuru wa Makamba ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uyiriko imumerera nabi atafunguye neza Kirisina Bazirutwabo amazi imyaka 12 ari ku miti ipupahaza umugira wa sida arifatirako akarorero.
Imiti yoshora kongira nabi kuko wafata imiti udafunguye utegerezwa kugira ingaruka mbanake nyivye fungura.
Tumenyeshe ko ishirahamwe PAM ryahora rifata mu mugongo mu bijanye n'ibifungurwa amashirahamwe yitwa abagendana umugira wa sida ryahagaritse ico gikorwa imyaka ibiri iraheze. Ivyo bikaba vyatumye imijyango yabantaho nikora itorohegwa mu bijanye no gufata umuti upfupfahaza kukaba nkako ifungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nkuko amakuru dukura mu kigo INSS gifasha abagendana umugira wa sida Chimakamba avyemeza. Twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata cyo gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo INSS Chimakamba.
Kwebwo urumva nk'umuganga amubwira uti genda gezurondere urabe no mubabanye ugira iki utuntu twose urondere utuntu ushobora kujya nk'ubu urumvura niya kubwiye ngo ntaco naronse nge ntaco nagira iki uramuhimiriza nyine ukagambwa natwe iyo hari ibintu ngahakare ari nk'umuntu ubona ko ataca fisabwo baramuha ayo mata kagenda akayakoresha.
Naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa by'umwihariko. Beatrice Nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfupfahaza biri mu bituma abagendana mu mugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ngwara z'ivyuririzi. Naho bamwe mu bagendana mu mugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa hari nabandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bafasha ako amagara yabo atabandanya sinzikara. Denirda ndabambarire numuvyeyi amazi imyaka irenga 5 ari ku muti upfupfahaza aba ku mutumba wa Rutegama.
Ndaronka dukenye kufatisha
uremera uka babazwa numuti ariko wawufashe
ehe
kubereke
kugira ngo shure ukire ngwara ngwaye.
Abagendana umugira wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo zyododora mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza.
Abanonoso ibijanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijanye n'inge nabagwayi bari ku miti bofungura ku neza amagara yabo. Ivyo vyofasha kumenya neza ivyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nkuko bihanurwa n'ishiramwe gitaho uburimi ku isi FAO. Uruhara rw'amareta nago nyene ntigohara ahani nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose. Vyongeye kandi amareta yoshiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakanonsa ifungurwa zikwiye nk'uko ishirahamwe FAO ribandanya ari bihanura. Ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira bari komiti pfupfahaza umugera wa sida. Amakuru dukura mu gihugu cya Senegal atumenyesha ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa byo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari komiti pfupfahaza. Tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi yamaka Mba Alexi Nijimbere aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabaramukije
namu
abagendana umugira wa sida bari ku miti ipfupfahaza usanga hariho bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango.
Icyo kibazo turakizi imisi heze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamurira twumva rifatanije n'ikigo Seneres baragerageza kubaha ibifungurwa araheze imisi ibyo gikorwa cyarahagaze.
Ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata?
Murazi yuko abagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo uvuga yuko abanyagigo batari bake bafise ifungurwa turabahimiriza rero muje mu mashirahamwe bashobore bonyine kuronka utwo bashobora gufungura.
Bo bari icyizere cy'uko izo fungurwa hazogirige kandi zigasaba kandi kuboneka vuba bwa hafi.
Kuri iryo shirahamwe PAM bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradusha mu muhanga yuko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi
ni kuki moto afata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bumwe bita mahangara maze umwimbu ukaba ujeje gushikira abagendana mu gira wa sida mu gibageze kuri ubwo buzima
iki kibazo uvuze ni kibazo gikomeye cyane ushikira nganje ngubirinyi n'ubworozi usanze ufise amahangare amahangare atari make yubatswe mu izo ntumbero z'uko abenegihugu bo kwigishwa kugira ngo baronse umwimbu bacha buro babumarira ku isoko ariko bamenye yuko batageza kuziganya ikizo bafasha mu gihe bazoba umwimbu wa barindire kuronka indi myimbu
Alexi ni jimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabakenguruki
turabakengurukiye natwe
Arakoze ala ibirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije turuhuke gato mukumviriza karirimbo sida ngiyo yaririmbwe na Rugeri Inyange Haridi batazira dogo a ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno musi turiko tuyaga kubijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida bari ku miti fufa haza gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uyu nawe akaba yiteguye kubishura tugeze mu gace mbazanda kwishura
je ikibazo no baza muganga ko tumenyereye abagwayi bose bagiye kwa muganga babaha ibinini muganga akakubwira ati bivanya n'ingwara urwaye n'imiti tugira tuguhe hagarika gufungura ibinini none kubagwayi b'umugera wa sida bo babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganye
Uje ikibereye no kugira umuntu agira amagara meza bagwaye ingwara imwe tukabavura kumwe kubyerekeye gufungura naho n'ukubaho umuntu aragenda uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza kiyingubanya kugira ashobwe kubironka ngo amaheze agira amagara meza
mbaza ndakwishura
iyo miti ya sida iyo umugwayi yayifashe ndetse gakurikirana n'impano za muganga arashoboye gukira umugira wa sida kuburyo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo
Oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni kuvuga yuko ingwara iraheza ikibonekeza naho yafata umuti w'ugufufa hadi si kuvuga yuko yakize ingwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasuda biwe mu mubiri bakomere aheze amere neza
mbaza ndakwishura
iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mike yabishoboye nabo babahe myinshi
hano turafise ikigo gikomeye citwa Kamebu ari imiti bayituma ko hanze igaheze gashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu bagwaye umugera wa sida amashira hamwe eka n'ibitaro bikuru byose bagenda kurondera iyo miti bifuza kugira abahereza abagwayi babo rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye ruhusha
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura Nashaka kubaza ku bantu bagwaye mugera
kumiti baba batanga kwa muganga yo benganye uburemere bose baba bagwaye mugero ungana
ego cyane imiti igufufaza sida igenda irarutana inguvu akarero twotanga ni wa muntu atanga uyu muti ugufufaza atamushi numwara wujako rero haro bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraza bakamuha iyindi miti ikomeye
ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere muravuga imiti yo gufufaza sida none nta buhinga burabonekaho sida wayivura igakira burundu
gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko icyo tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigoranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'ingwara ya sida by'ukuri uboneka kugira ukize aho bose bayigwaye
Ganiro nikira citwe rya America n'ubunyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka n'umutura tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umugwayi wa sida iyo agwaye sida usanga haro n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zije zifise inkomezi gusumba umugera wa sida kandi byo bice bituma biba n'ibimenyetso byerekana ko agwaye sida mbega iyo ari karafata imiti niyo miti izo ndwara ayifatira icyarimo cyanke se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamara gukira gaheza gafata iyo wundi
iyo umuntu agwaye sida akagwara yindi ndwara nk'akarero twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti igufufahaza bakongera bakamushira ko imiti ivura ingwara y'igituntu
mbaza ndakwishura
ko tubona ingwara zose nka zose ziri ku isi bazironkeye urucanco nta rucanco rwa sida gogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bw'ubuvuzi uboneka
byose bakabagira uko bashoboye kugira ngo rucanco canke umuti uvura burundu ingwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya nuko impingira cari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugira ubonetse haraciye imyaka 30 irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika ku taratori incanco muca mumva yuko ari ingwara ikomeye
mbaza ndakwishura
mugihe muko yagiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfahati babashobora kubabwira ibifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane
iyo umuntu wese bamwakiriye bakaheza bakamushaka imiti yo gupfupfahaza baramubwira inkurikizi y'imiti ari karafata baramubwira ukuntu ategeza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imiti kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi niyo miti igende neza mu mubiri we
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazira dogo a abanywanyi bacu Dionese ndiwe kubgayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuzi bitsina babisangiye sintegera neza ico bagituma abo bahuzi bitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi kwijambo ry'Imana ribivuza abavyeyi babo babifise mu ruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi
Dionise ndiho kugaye ndakuramukije nivyo yuko abantu bahuza ibitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu Burundi kandi bakibonekeza no ku isi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafise mu ruhara ivyigo vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bameze uko kandi nshiramwe impuza makungu y'itahamagara y'abantu cyarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
Sida nuwasi uragave nuko
Turashimiye Damasene Bukuru hamwe na Dionese ndiho kubgayo tutibagiye nabandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza kugace bikubwiye iki ahubwo